Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamianye na hii Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkunikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abarundi impunzi yo mu kampi ya Mahama ntiborohewe muri ayo makampi.
Tafiti ukora ubyuka wicara bizibitatu bibituma n'izindi ngwara zica ziza mu mubiri bo batuvuge ufashika ngana cye mfata ingwara ya rheumatism
ngeze hano ubuzima burabanza burananira kubera ibyo nafata ntabiro kuryama nabi kurya nabi imbeho
abo n'abarundi b'impunzi mu kampi ya Hama ya Mahama mu Rwanda. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakuyeho ingingo yabuza imigambwe gutunganya amakoraniro ya politiki yari yafashwe n'uwo yasubiriye. Ubushikirizamanza buvuga ko ibiziga by'abagabo 78 bicishijwe amasasu yatowe mu buraruko bushira uburengero bwa Burkina Faso mu gisagara ca Nouna. Mukinyi w'umupira w'amaguru kirangiranwa ku isi hose Pele yashinguwe uyu munsi kwa kabiri muri Brazil. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya ntiyagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yakuyeho ingingo yabuza imigambwe gukoresha amakoraniro ya politiki yari yafashwe n'uwo yasubiriye. Idonido ni inkuru ni mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Perezida Hassan yavugiye mu ngoro ya leta kuri uyu wa kabiri mu nama yagiranye n'abayobozi b'amashyaka ya politiki. Uwo yasimbuye nyakwigendera John Magufuli yari yaciye mitingi z'amashyaka mu 2016 nyuma y'umwaka umwe agiye ku butegetsi avuga ko bishobora kuvamo urugomo. Perezida Hassan yagize ati inshingano zacu ni ukubarinda mugakora za mitingi mu mutuzo mukazirangiza neza kandi mugataha amahoro. Inshingano zanyu nk'ishyaka rya politiki ni ugukurikiza amategeko uko ari. Reka dukore politiki y'abantu bakuru, reka dukore politiki twubaka tudasenya. Kuva agiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa John Magufuli yasimbuye mu 2021, Hassan yateye intambwe zitandukanye n'ingamba za Magufuli zabonekaga nk'izibasira abanyepolitiki batavugaga rumwe nawe. Benson Singo yungirije umunyamabanga w'ishyaka riharanira demokarasi n'iterambere CHADEMA yagize ati nta birori turimo kubera ibi kuko ni uburenganzira bwacu. Twaradindijwe mu bijyanye no gukora ibyo dushinzwe nk'amashyaka ya politiki mu burenganzira duhabwa n'amategeko. Singo yakomeje agira ati dukeneye kujya hamwe nk'abanyatanzania tugaha ingufu abayobozi bacu barahirira gushyiraho amategeko no kuyarinda kandi bagomba kuyakurikiza. Bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intambwe perezida yateye igomba kuba inkingi ya demokarasi mu gihugu. Mu magambo yagiye ageza ku banyatanzania, perezida Hassan yagiye agusha ku bibazo by'ingenzi bigira ingaruka ku banyatanzania by'umwihariko demokarasi azamura icyizere cy'impinduka.
Urakoze Jeni. Muri Burkina Faso ubushikizamanza bwatangaje ko ibiziga by'abagabo 78 bicishijwe insoro zatowe muri aruko bushira uburengero bw'igihugu mu gisara ca Nouna. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Iperereza ryaratangijwe kuri ubwo bwicanyi bwamenyekanye ku itariki ya 30/31 z'uko kwezi gushize nk'uko abashinjacyaha babivuze mu itangazo. Cyakora nta bindi bisobanuro batanze kuba baragabye ibyo bitero cyangwa icyaba cyarabibateye. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gihanganye n'urugomo rw'inyeshyamba z'abajihadiste rwakwirakwiriye ruturutse mu gihugu bituranye cya Mali muri iyi myaka 10 yose ishize. Abantu 1,000,000 barishwe mu karere kose kandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo. Umuryango wa Societe Civile ya Burkina CISC wamaganiye ibyo bitero by'inuna kuba siviri bafite imbunda bitwara nk'abari mu itsinda ry'abakorera bushake barinda umutekano w'igihugu DDP itsinda rihabwa amafaranga n'imyitozo na guverinoma kugira ngo rifashe kurwanya inyeshyamba.
Tugushibire Jeni mu Bwongereza bakora mu bijanye na za gari ya moshi batanguye mwaka bahagaritse akazi gihe cy'indwi yose. Ibyo byatumye rero imiliyoni n'imiliyoni z'abakozi batabona uko basubira ku mirimo yabo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Imyigaragambyo idasiba mu bakozi ba gari ya moshi yagize ingaruka muri aya mezi ashize. Ni mu gihe abaforomo, abakozi bo ku bibuga by'indege, abatwara abarwayi n'abakozi bo ku maposita nabo binjiye mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara kugira ngo babashe kubona imibereho mu gihe ibiciro byazamutse. Byitezwe ko abakozi bazakora imyigaragambyo i Scotland mu cyumweru gitaha. Urwego rushinzwe ibijyanye na gari ya moshi rwavuze ko serivisi zizagabanuka kugera ku cyumweru tariki 8 y'uko kwezi kwa mbere. Rwongeyeho ko gari ya moshi zizaba zipakiye kandi ko bishoboka ko zizajya zihaguruka zitinze kandi zigahagarara kare. Ikindi urwo rwego rwavuze ni uko hamwe na hamwe nta serivisi zizatangwa. Guverinoma yavuze ko itabasha kongera umushahara w'abakozi ba leta ngo ibijyanishe n'izamuka ry'ibiciro. Iperereza riherutse gukorwa n'umuryango YouGov ryasohotse mu kwezi gushize kwa 12 ryagaragaje ko 2/3 by'Abongereza bashyigikiye imyigaragambyo y'abaforomo. Abenshi mu babajijwe muri iryo perereza bavuze ko guverinoma ariyo ahanini ikwiye kwamaganwa kandi ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak ashobora kuzahura n'ingaruka zikomeye igihe guhagarika akazi bya mu mwaka wose wa 2023. Guverinoma yatumije abayobozi b'urugaga rw'abakozi kugira ngo basubire ku meza y'ibiganiro ibona neza ko imyigaragambyo irimo kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi bukeneye za gari ya moshi mu mijyi itandukanye.
Urakoze Jeni. Ubushinwa bwiyamirije imigambi mishasha yashyizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri COVID-19 isaba abagira ingendo b'Abashinwa kwipimisha. Ubushinwa buvuga ko iyo migambi idafatiye kumenyi. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Ibigo bya Amerika bishinzwe kugenzura no gukumira indwara byatangaje mu cyumweru gishize ko abagenzi bakoresha indege bava mu Bushinwa bazajya babanza kugaragaza ko bipimishije kandi badafite COVID-19 cyangwa bakerekana ibimenyetso by'uko bayikize mbere y'uko bemererwa kurira indege. Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Korea y'Epfo, Espagne na Qatar biri mu itsinda ry'ibihugu byatangaje ibisabwa nk'ibyo ku bagenzi bava mu Bushinwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Mao Ning yabwiye abanyamakuru ko Ubushinwa bushobora nabwo gushyiraho ingamba zo kwihimura. Ubwandu bwa COVID-19 bwongeye kwiyongera mu Bushinwa mu gihe izindi za guverinoma zashyize amakosa kuri iki gihugu kuko bakitaravugiye ku mugaragaro ibijyanye n'imibare y'abantu banduye. Abategetsi mu muryango umwe bw'Uburayi byitezwe ko bahura bakaganira ku buryo bwo guhuriza hamwe ingamba za COVID-19 ku gihugu cy'Ubushinwa.
Turagushimiye Jeni Mukanguzi kuri aya makuru yose udushikirije. Tubabwira kandi ko aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kuri adresi ikurikira: www.3.com, radio yacu voa.com, adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya rero turarekeza mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru tuyahere mu Rwanda aho impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru baba mu ikampi ya Mahama mu karere ka Kirehe basaba gufashwa mu buryo bukwiye kuko batakibasha kuja kurondera ikintu babaho hanze ikampi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Yves Dashimi.
Yugezerera aho hungira umuntu ahunga nta manyamagira nta nijambo bafise ronsa kazubita burende kamwe bazingazinga kugira ati nda Imana iramfashije.
Ubwo ijwi rya Amerika ryagendera abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru baba mu ikambi ya Mahama batwiganiye ubuzima babayemwo butameze neza bwo guhunga bakoze bagati byabo.
Guhunga wowe umuntu mukuru ni kuvuga birababaza. Birababaza kuko twarataye akazi hanyuma twatugize aho tuba. Ego kaba ukuze uri mukuru kaguma hamwe tafite ikora ubyuka wicara bizi bitatu bituma n'izindi ngwara zica ziza mu mubiri. Ngo batuvuge ufashika ngana cye mfata ingwara ya rheumatism.
Twashinga ngaha bishi turarwara dutekereza n'ibyo twasize iwacu. Baragize ngaha turamererwa nabi turi hangana baraturemesha kugeza n'igihe twegerana n'abandi tukajya twegerana tukaganira babatama n'abatama kazi kugira turemeshe.
Ngeze hano ubuzima burabanza burananira kubera ibyo nafata ntabironko kuryama nabi kurya nabi, imbeho.
Abo bageze mu zabukuru baba mu ikambi ya Mahama bavuga ko bafise ubukene na cyane cyane ko badashoboye kuja kurondera imibereho hanze y'ikambi nk'uko abandi bakibasha basanzwe babikora. Basigura ko bakenera ibintu byo kunywa birimo amata cyangwa ubuyi n'ibindi ntibashobore kubironka. Bagasaba ko bokwitabwaho mu buryo bushobotse kugira ngo bashobore kuramira amagara yabo.
Turafise imbogamizi abasaza bageze mu zabukuru aho ngeze n'abansumba bagira icyo baryamaho bagira icyo bipfuka ibyinshi benshi baragwaye ama diabete bararwara imivuduko barabura ikintu kibafasha turagwara ama estomac buri kidufasha wahora afataga kombe kamatara kabura nibagize baraje tibaje ko haba abasaza kagakoma baduha ifu ya gawunga harugo baduha ikiro kimwe ariko tubishima Imana ko nabo ntabyo bafize
tubayeho mu buzima bubi rero mu nkambi cyo mfise 78
none mu myaka umuntu abafite yashaje ntajya gupagasa ntajya kugira gute n'umuntu abasa nyene na abari umuntu ateza amaboko
ikindi kibazo berekana nuko hafashwa bagejeje ku myaka 65 kuduga mugihe abafise imyaka guhera kuri 45 kugeza kuri 64 harimo abatabasha kuronka utuzi bakavuga ko bibagora kubaho aho hari nabisanga bari mu mugu wa gatatu bifise
nabo bahakazi umaze kurenza imyaka 45 nta muntu wogwa ngo hari umushinga uzokorera kare twatangwa ku myaka 60 ubageze ku 68 ubwo urumva ari munsi twarahebye niha handi usanga umuntu arwara indwara za imwe bita malnutrition iyo umuntu ashaje agirwa nakerera birumvikana
cyo twobatuma namwe mwari nzimunza ni Imana yabatuzaniye imwe mwabaye ijwi ryacu natwe tubabatumye mugende muvugira abasaza barundi abakongomani turi hano ko dufise imbogamizi z'ubukene abana bacu bari mu kiciro cya gatatu byo garama turonka ntidusabikanye ngo dukwirwe
umujyango wa Gikristo Prison Fellowship Rwanda ukorera mu ikambi ya Mahama mu byukora harimo gufasha abafise intege nke wemeza ko bageze mu zabukuru baba mu ikambi bahura n'ingorane zirimo kubibiribwa bitangwa mu makambi abenshi badashobora kubijya hakiyongera ko kuba badashobora shobora no kuja gukorera hanze bashakisha imibereho byiringiro Epaphrodite ahagarariye Prison Fellowship mu nkambi ya Mahama
yugeze kubasaza abakecuru usanga nabo bahura n'ibibazo bitandukanye byabo by'intege nke babona inkambi dutuyemo ninini ushobora gusanga bahura n'imbogamizi zo kugera ahatangirwa serivisi hiyongeraho n'ibindi bintu bijyanye n'imibereho kasanga nk'ibijyanye n'ibiribwa bitangwa hano abasaza babishoboye ni bake izo n'imbogamizi navuga ayo matsinda ahura nabyo ariko ntitwanirengagiza nyine ubukene kuko abasaza bari mu kiciro kidakora bari mu kiciro cy'abanyantege nke ntiyajya gusaba akazi ku ishansiye ngo bakamuhe ntabwo yajya gukorera umuntu ngo amuhingire amuhereze akazi cyo dukora cyane cyane kurusha ibindi no kubakorera ubuvugizi.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe gutanga ubufasha ku mpunzi Minema, vuga neza Andre, umuyobozi w'ikambi ya Mahama muri Minema, yatwishuye ko batirengagije abageze mu zabukuru.
Tugira uburyo bwo kubafasha busanzwe kuko n'abantu baba batagikora bageze mu myaka y'izabukuru. Hano twe mu nkambi uwo twita umusaza ni umuntu wese urengeje imyaka 65 kuko batagikora. Rero hari serivisi twakwita nk'aho hari serivisi zidasanzwe. Hari ibyo bagenerwa kugira ngo babashe kubaho. Abenshi hari igihe usanga atakirya ibiryo abandi bantu bashobora. Rero tugira serivisi zishinzwe kubafasha haba kwa muganga, haba n'abafatanyabikorwa dufatanya. Akenshi igikomo batakibonye nuko baba bakivunja mu mafaranga. Nibwira ko harimo abantu ahubwo bashaka kukijyamo ku ngufu batarakwiza imyaka.
Ku bijyanye n'imyaka yabemerewe gufashwa nk'abageze mu zabukuru, ubwo bushikiranganji busigura ko uri munsi y'imyaka 65 afashwe mu gihe afise ikibazo kidasanzwe nko kuba abaganga berekanye kafise ubugwayi kanaka abandi nabo bakagerageza kwironderera ikibabeshaho nk'abandi bose naho biri uko abageze mu zabukuru barashima cyane uko bakiriwe mu Rwanda na cyane cyane mu ikambi babayemo basigura ko bizeye ko n'ibyo bibazo bikihari bizotorega umuti ikambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda ibamwe impunzi z'abarundi n'abakongomani zirenga 58,000 dukurikije ibitigiri bitangwa na HCR n'ubushikira nganje bwita ku mpunzi abageze mu zabukuru guhera ku myaka 60 bangana n'ibihumbi 213 Thierry Vendayishimiye mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda kubwijwe ijya Amerika
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Muri kumura bandanya kumviza iradio y'Ijwi ry'Amerika. Muri Brezil, Pele umukinyi kirangiranwa ku isi umupira w'amaguru yashinguranywe iteka uno munsi mu gisagara cha Santos mu gihugu kiwe c'amavukiro cha Brezil. Yitavye umuremyi mu ndwi iheze ku itariki ya 29 y'uku kwezi kwa 12. Pele yamenyekanye ku rwego mpuzamakungu yatabarutse amaze kugera mu zabukuru kuko yari afise imyaka 82. Yishwe na kanseri y'amagara y'amara. Mugenzi wacu Tim Ishimwe atubwire ibindi kuri Pele.
Yamenyekanye cyane ku izina rya Pele, ariko amazina ye bwite ni Edison Arantes de Nascimento. Ubunararibonye bwe mu mupira w'amaguru bwatumye abicyamari ku isi yose, ndetse izina rya Pele ryorohera buri wese kurihuza n'umupira w'amaguru. Pele yavukiye muri Brazil ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1940. Kuva ejo kuwa mbere kugeza uyu munsi kwa kabiri, abakunzi b'umupira w'amaguru muri Brazil barasimburana kuri stade ya Santos, stade bivugwa ko ariyo ya mbere Pele yatangiye kwerekaniraho ibitangaza byatumye izina rye riba nk'ikirango mu mupira w'amaguru, kugezaho uyu munsi kuvuga izina Pele bicyumvikana nk'inkuru ikomeye. Ubwo abantu bajyaga kumuha icyubahiro cye cya nyuma mbere y'uko ashyingurwa. Uyu munsi ushobora kumva ufite amatsiko yo kumva ari umuntu wabuze neza Pele cyangwa bakinanye akatubwira neza Pele uwo ari we n'icyo amwibukiraho. Reka twumve Bob Smith, nawe ugaragara nk'ugeze mu zabukuru wakinanye na Pele mu gihe cyabo n'icyo amwibukiraho.
And the first what I remember of him is that he was just so kind to everybody. He had no big ego, there was no like, you know, he's better than
anybody. Icyo mwibukiraho nuko yari umuntu mwiza ku bantu bose, nta kibazo yagiraga, nta kintu cyo kwirarira yagiraga ngo yumve ko aruta abantu bose. Yari umukinnyi mwiza kandi yatwitagaho twese nk'abagenzi be. Ntabwo yari ikirangirire gusa, we na Carlos Alberto cyangwa uwitwa Frank bari bafite utuntu twihariye. Pele yari umuntu mwiza ku bantu bose, ibyo rero biri mu byantangaje ukuntu yari umuntu wicisha bugufi. Ikindi nuko nta na rimwe yakinaga umupira ngo awerekeze aho wowe utekereza. Igihe cyose yaragushukaga umupira akawohereza mu cyerekezo gitandukanye n'icyo wowe wibwiraga. Icyo ni ikintu gishobora gukora ikinyuranyo namwigiyeho kandi byaramfashije. Narabimukundiraga cyane. Iyo natekerezaga ibitandukanye n'ibyo agiye gukora, Pele yarasekaga nanjye ngaseka. Ariko urabizi icyo kwigira ku muntu ukurusha bivuze. Ikindi nanone gitangaje ni ukuntu yashukaga abandi bakinnyi ko ari gukina, nyamara umupira yawufunze gusa ari kunyeganyeza umubiri we. Icyo gihe abakinnyi barazaga bakagwirirana, kandi mu by'ukuri umupira utari no kunyeganyega.
Bobby Smith we ni umunyamerika. Ikindi yavuze kuri Pele nuko aho umupira w'amaguru ugeze muri Amerika, nta gushidikanya ko byaba ari uruhare rwa Pele. Smith yavuze ko igihe Pele yazaga gukina i New York hano muri Amerika, byatumye umupira w'amaguru ugira ubuzima gatozi, byatumye abantu batangira kugira inyota yo kureba umupira w'amaguru. Yumvikanisha ko kuba Pele yaraje gukina hano muri Amerika byagize umumaro ukomeye, kuko iyo ataza umupira w'amaguru uburi inyuma y'ahuri uyu munsi imyaka itabarika. Ejo kuwa mbere, perezida wa FIFA Gianni Infantino yasabye amashyirahamwe umupira w'amaguru yo mu bihugu byo hirya no hino ku isi kwitirira Pele stade byibuze imwe muri ibyo bihugu. Infantino yavuze ibi ubwo yari Santos muri Brazil, aho yagiye mu muhango wo guherekeza Pele, umujyi Pele yaratuyemo kuva mu mwaka w'1956. Abandi bantu bakomeye bitabiriye umuhango wo guherekeza Pele ni perezida Luis Inacio Lula da Silva wa Brazil. Hari mbere gato y'uko umurambo wa Pele utambagizwa mu mihanda yo mu mujyi wa Santos kugira ngo abantu bamusezereho. Abandi bakinnyi bamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru wo muri Brazil bari mu muhango wo guherekeza Pele ni Zé Roberto, wanafashije kugeza umurambo wa Pele muri stade ejo kuwa mbere, aho abantu bazaga kumusezeraho. Undi ni Mauro Silva na Claude Walido Tavares. Abandi bakinnyi bagezweho muri iki gihe bunamiye Pele mu butumwa bwabo bacishije ku rubuga rwa Instagram ni Lionel Messi uherutse gutwara igikombe cy'isi, na Kylian Mbappe ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Faransa. Pele atabarutse ari we mukinnyi wanditse amateka y'ibihe byose haba mu gihugu cye no ku rwego mpuzamahanga, aho kugeza ubu ari we wazaga ku isonga mu gutwara igikombe cy'isi inshuro eshatu zose. Icya mbere yagitwaye mu mwaka w'1958, ikindi agitwara mu mwaka w'1962 no mu mwaka w'1970. Ijwi rya Amerika n'abakunzi ba ruhago muri rusange, tumwifurije kugira ibihugu ridashira.
Turagushimiye Tim, tukivuga kandi kuri Pele, umugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Jeremy Manirakiza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, avuga Iragi Pele asigiye isi yose.
Iragi rya mbere yasize umukinnyi Edison Arantes do Nascimento ari we bita Pele, ubwa mbere na mbere n'iragi ry'umupira w'amaguru. Kuko urumva akina umupira w'amaguru, kugira ngo usige iragi mu mupira w'amaguru ni uko uba wawugizemo uruhara runini. Pele rero yabaye umukinnyi rurangiranwa, ngira ngo uwovuga yuko ari we mukinnyi wa mbere ku isi ntiyoba yihenze, kuko mu mateka niwe mukinnyi wenyine ku isi amaze gutwara ibikombe by'isi bitatu. Bibiri yabitwaye kurikiranya hanyuma ikina gitwara muri 1970. Ibindi umuntu yoca amwibukira ko nibyo yakize hambavu umupira w'amaguru, kumbura bikije ku mupira w'amaguru nyene mu gufasha abandi no guteza imbere imibereho y'abantu, kuko burya umupira w'amaguru urahuza. Umupira w'amaguru kibuga ni kimwe, ariko urasubira ukaja no mu bundi buzima bwa minsi yose.
Ni umuntu kandi abantu bavuga ko yari umuntu afise igikundiro ahari hose, ari kumwe n'abantu bakomakomeye, yarahuye n'abantu b'ibihanga ngange babanye politike baba bo mu byerekeye inkino nyene ku isi, yahuye n'abantu bakomakomeye nka bose tuzi ku isi, ariko abantu bakavuga ko yagumye yifata runtu yicisha bugufi. Icyo ni kintu nacyo nyene abantu bazomwibukirako.
Ego me, kuko mbere woshaka ugafata no muri Afrika uretse n'abarongoye umupira w'amaguru, abarongoye umupira w'amaguru ku isi hoho n'ibisanzwe bagumya babonana, baguma mutumira mu bikorwa bikomeye, mu nkino zikomeye. Ariko urazi nko muri Afrika nibyo ntitwamubonye ari karakina, kumbure twari bato cyane, bamwe ntitwari bwabeho. Mugabo turabona ibyo yakoze umupira w'amaguru biranditswe, amasanamu araboneka, ariko hambavu yaho nko muri Afrika yarazananywe n'umugwi iwe akatari gake muri Afrika gukina mugwa Santos wo muri Brazil. Aha hari na cyane cyane muri cya gihe cy'ibihugu bya Afrika byariko birondera kwikukira cyangwa biruka kwikukira mugwi uragenda gukina muri Algeria, aha hafi muri Republika Demokratike ya Congo, muri Senegal, muri Nigeria. Aho muri Nigeria hoho baravuga yuko hariyo n'ingwano, ariko Pele yasabye yuko hoba seselofe barayubahiriza inkino zikinwa atangwano iriho. Urumva akiri muto, kandi bakavuga yuko ari we yoba yaratuma cyane baza gukina muri Afrika. Abandanije rero nkuko nawe warubivuze, yaragumye abonana n'abategetsi batandukanye bavuga n'ibindi by'ukuntu abantu babaho batera imbere bumvikana, hama no guteza imbere umupira w'amaguru.
Hari ikindi nashaka ndababaze umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino yashikirije cyiyumviro cy'uko ibihugu byo ku isi byo kwita izina n'ibi mburi mburi nk'ikibuga kimwe mu bibuga by'umupira w'amaguru bifise bakabyita izina rya Pele. Ijo cyumviro mu kibona gute nka mu Burundi muri ko murubaka nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru, mbona ko ari cyumviro cyiza?
Ego ni cyumviro cyiza. Urumva urongoye FIFA yavuze uko nuko agomba yuko izina giwe ritibagirwa, kuko burya ikibuga kiributsa umuntu ashobora kuzaravuga umuntu mugabo nk'ikibuga cyitiriwe Pele abantu bakazogikinako n'umwana n'abana bazoza mu myaka izoza bazovuga bati ni kuki iki kibuga cyitiriwe Pele, hanyuma ubwo bace bamwibuka. Uvuze mu Burundi ego siko turibuka akagihuga mugaye kibuga cyitwa Stade Intwari, ariko sobe mu Burundi hazoguma hubakwa ibibuga byinshi. Kumbura abafite uburenganzira bajejwe kwita amazina ibibuga, nibaza mu myaka iri imbere bibaye nk'icyo cyifuzo cya prezida wa FIFA byo bari byiza cyane, ariko urumva nta byinshi no bivuga ko jewe muri uyu mwanya nk'umunyamabanga mukuru w'Isilamu ry'umupira w'amaguru, kuko ibibuga abazubaka babirongoye ni babyita amazina. Ariko ni cyumviro cyiza cyane cyo kugira ngo izina ryiwe rizokwame ryibukwa.
Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Ego nanje ndabashimiye, murakoze.
Turagushimiye nawe Fidel. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya abashinga amateka barakoraniye ku ngoro yabo Capitol kugira ngo batore umukuru w'inama nshingamateka, n'amatora ahambaye cyane rwose kuko gushika ubu amakuru ariko aratangazwa wa umuntu yaritezwe umutetsi amushye yaritezwe kwa togwa muri cyo kibanza yitwa Kevin McCarthy ariko ibintu bisa n'ibitoroshe kuko ariho abashinga amateka bo mu mugambwe wiwe wa Republika bari hagati ya 5 na 10 bavuga ko batamushigikiye hari ibintu byinshi basavye amakuru atangazwa bavuga ko byinshi yavyemeye ariko hariho ibindi bagihagaze ko ayo namatora hambaye cyane gose rero nkuko mubizi mu bibanza by'abashinga amateka harimo 435 abademokrati bafise 213 mu gihe aba Republika bafise 222 urumva rero ko yayo matora n'amatora hambaye cyane rwose ubu barakoraniye mu ngoro bariko baratora mu kanya baratangura gutora ariko n'ibintu bitoroshe ayo makuru rero turayabagiza ko aho tuyaronkera n'amatora akomeye cyane rwose kuko ubwo babaye bwa mbere canke bishikaga kiko umushinga amateka adashyigikirwa bimwe biboneka ariho abari bafite amajwi make make ariko kenshi na kenshi baratorwa nabo mugambwe wawo ikana umundi mugambwe nabo nyene bakamutora ayo namatora rero tuba tubashikiza mu makuru yacu ari imbere mukurindira ariko ndabona tugifite nakanye gatoyi nkuko twabivuze mwaka ratanguye abantu barifurizanya mwaka mushasha muhire nubu natwe turabandanya kwigirana namwe reka tubahe karirimbo kamwe kavuga ati ubandanye wizera. Don't stop believing.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight train going anywhere near.
Mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri saha turabashimiye cyane gose turashimiye kandi na engineer yadufashe mu bwiza bw'ibyuma tukadushimiye na Aloisa yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye kandi turabararitse mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika muri uyu mwaka dutanguye muze mubandanye muri benshi kumviriza radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.